Ele Nesbitt de América. Katiz vidi America makirundi no makinyarwandi Washington DC Burundi ni kumilongo migufi ya short waves kumetero 19 ni metero 20 mu Rwanda ho mudukwikirana kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3 ushobora kandi no kudushikira mu kureseje address yacu ya email radio yacu @gmail.com no kuri Facebook kuri address radio yacu no kuri site yacu ariyo web3@radioyacu voa@com bamanya ikiganiro muri isanga
ni ikiganiro cy'izi rya America kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya America.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatu
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mugisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri mire kaya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Intambara y'ubudandaji hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa irabandanya. Abakurikirana ibintu baribaza ingaruka ivyo bizogira ku butunzi ku isi. Hari n'abibaza ingaruka ivyo bizogira cyane cyane ku karere ka Afrika. Abitegereza ibintu bavuga ko ingaruka ku karere ka Afrika zizova ku kugenda ubutunzi bw'ibihugu bya Afrika bitunganijwe. Hari ababona ko ibihugu bizera cyane ku bidandazwa bidahinguye bishorera mu gihugu cy'Ubushinwa nk'ibitoro n'ubutare bishobora kuzogira ibibazo mu gihe ibihugu bishorera hanze bikomeye ibidandazwa bivuye mu burimyi bishobora kuzohabonera karyo kubera Ubushinwa bwashize amatagisi ku bidandazwa bivuye mu burimyi bituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mugihe intambara y'ubudandaje hagati ya Amerika n'Ubushinwa ikituma ivyo bihugu bibiri vy'ibihangange kurusha ibindi ku isi mu vy'ubutunzi bishimikira kurushiriza ku karere ka Afrika, niki hako karere kotegerezwa gukora kugira kakuri inyungu? Ivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Lionel Remesha yanonosoye ivyereke ubudandaje makungu, akaba yigisha kuri kaminuza Alliance University mu gisagara ca San Diego. Akaba aba rero muri ico gisagara ca San Diego muri leta ya California ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mutumire ndakuramukije.
Amahoro neza.
Iyo ntambara y'ubudandaji hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa muri rusangi uyibona gute? Ni ihe ngaruka bishobora kugira kuri Afrika muri make?
Ego urumva ukungene byifashe nuko cyambere na mbere. Ego ibihugu Ubushinwa na Amerika ni ibihugu bihiganwa biriko birahiganwa cyane, ariko ibihugu byose byo ku isi birahiganwa rwose mu gihe mu bintu by'ubutunzi. Ariko uno munsi turiko turaganira ibiriko biraba hagati y'ibihugu bibiri, urabona ubutunzi bwavyo ku isi ni ibihugu bya mbere bibiri ku isi bitunze cyane, urumva biriko birahiganwa birushanya biragira ingaruka ku bindi bihugu byose byo ku isi. Nk'ubu rero uravye nk'ibidandazwa biri hagati y'ibi bihugu, harabi urudandazwa runini hagati ya Amerika n'Ubushinwa, uravye ugereranije n'urudandazwa ruba hagati y'ibindi bihugu. Urumva rero uko kurushanywa kuriko kuraba ubu kuzoshobora kugira ingaruka ku bihugu byinshi, kandi biratangwe no kugira ingaruka ku isi.
Reka duhere mu makungu. Ubona ku byerekeye ingaruka ku butunzi mu makungu muri makeniyi?
Ingaruka nuko urabona ibihugu nk'ubu tuvuge utanze nk'akarorero, uravye nko ku biharuro biriko biratangwa nk'ubu, uravye nk'urudandazwa ruri hagati ya Amerika n'Ubushinwa ni miliyaridi zirenga amajana 137. Uraze nk'ibintu biva ino bija mu Bushinwa, value yavyo ni miliyaridi 179 z'amadolari, hanyuma ibiva mu Bushinwa bizino navyo ibyo bagurisha ku Banyamerika bishika ku mamiliyaridi amajana atanu na mirongo itanu n'indwi n'imiliyoni amajana icyenda. Urumva ibiva mu Bushinwa biza muri Amerika ni byinshi kuruta ibyo Amerika idandaza ku Bushinwa. Muri icyo gihe rero Amerika irahomba amahera menshi, nicyo gituma bagerageje kugerageza bazane ibiganiro kugira baganire uko guhomba. Rero iyo bariko barahindura nk'ubu nk'ikori bashizeho mu mwaka uheze bica rihindura ukungene urudandazwa hagati y'Ubushinwa cyangwa na Amerika n'ibindi bihugu kandi hose ku isi, kubera ibi bihugu biriko birahiganwa mu masoko mpuzamakungu, bihiganwa hose, bihiganwa muri Afurika, bihiganwa muri Latin America, bihiganwa muri Europe, eka bihiganwa hose.
Abitegereza ibintu baravuga ko izi ntambara mu vyerekeye ubudandaji zabaye mu bihe by'imbere yaho, ariko bakavuga muri rusange ko atakintu zashitse ko ku migambi zaye zishinze muri iki gihe. Mubona ari uwo mugambi mwiza ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku Bushinwa?
Urumva ukungene nk'igihe bagira ikori, urumva nk'ubu uravye nk'amahera ahombwa kubera ibiva hari ibintu byinshi bivayo bizino, bariko baragerageza ukungene boraba ukungene bogabanya uko guhomba. Ariko ubiravye cane cane iyo hariko haraba ibihugu biriko biraganira kenshi hari abadandaji, ubucuti bw'ivyo bihugu n'ukuri ubucuti bumeze neza, ni hamwe atazibana zidasekana amahembe. Ariko ubucuti bumeze neza, abadandaji n'ubu turakorana n'Abashinwa bene wacu, turakorana twese mu bintu byo kudandaza. Ariko iyo ibihugu bitanguye kuganira bikavuga okay, ubu dutegerezwa kuzogabanya uko guhomba, hariho abadandaji bunguka, hariho n'abandi badandaji bahahombera. Urumva icyo rero nico gica kigenda kiraba intambamyi.
Reka tuze ku mirongo ya telefone, dufite Demokrate. Uratwumva Demokrate?
Cyane.
Uri he?
Tuburandi Burundi, Rubanga.
Ufite ikibazo icyumviye?
No, njyewe n'ikibazo kimwe cyangwa kibiri harimo n'intererano.
Yego.
Nari nagiye gukurikirana ibijyanye n'amakuru y'intambara yaba y'ubudandaji hagati ya Amerika n'Ubushinwa.
Yego.
Icyo kandi maze kubaza umutumire kugenda gifatiye hagati y'isi n'umutumire mwakini wayo.
Turako turavuga ingaruka bishobora kugira ku karere ka Afurika cyane cyane iyo ntambara y'ubudandaji hagati ya Amerika n'Ubushinwa.
Nari maze umutumire cyane cyane we abizobereyemo. Ikizo ntambara zagaragaje ko kujyanye n'ubutumwa hagati ya Afurika n'Amerika na Ubushinwa.
Reka bishure, mumwishure.
Icyo ni cyane.
Yego.
Ikigira kabiri, none hagati ya Amerika n'Ubushinwa ni ikihe gihugu mu gihe bibiri cyari gisanzwe gikomeje gikora byinshi? Kuko nabonye yuko ngo Amerika yafashe ingingo kuduhuza imisoro ku bidandazwa biva mu Bushinwa bijya muri Amerika.
Yego. Reka abishure.
Abishure ngo asanga ndakaraza mu nyuma.
Murakoze. Reka abishure, mumwishure Lionel.
Ego me. Abajije ikibazo kimeze neza cyane. Ibyo bibazo byiwe ukungene nk'ubu uravye kenshi uravye nko muri kahise ukungene ariho aba amahinguriro menshi cyane cyane yo ngaha muri Amerika yagiye yimuriye amahinguriro yabo mu Bushinwa, batangura gukorerayo ibintu byinshi hanyuma bakabidandaza babigarukana ino. Ariko rero muri icyo gihe ayo mahinguriro hamwe n'ayandi mahinguriro menshi yabaye nayo muri Europe yose yari yaragiye nayo ne mu Bushinwa, n'ubu niyari n'ayandi menshi akumagenda kubera amahinguriro hariya birazimbuka, byari bizimbutse gukorera ibintu ugereranya no gukorera ibintu ngaha muri Amerika. Nicyo gituma rero ibintu byinshi biza ino muri Amerika hariho byinshi biba byanakozwe n'amahinguriro mu bisanzwe rayo ngaha muri Amerika ariko abakaba babikora mu Bushinwa ariko n'amahinguriro mu Bushinwa rero yarabaye menshi arakomera nabone baratera imbere rwose hanyuma ikiganiro yakomera nabone urumva baradandaza rwose n'abadandaji bakomeye rwose badandaza baronka byinshi muri Amerika eka no muri Afrika baronka byinshi uravye nk'igihugu ca mbere muri Afrika kirungika aho ibihugu byinshi byo muri Afrika bikuri ibintu Ubushinwa buza ubwa mbere Amerika ikaza ubwa gatanu urumva aho uravye nko mu isoko muri Afrika ibihugu byose Ubushinwa buracyari imbere ku byo bidandaza muri Afrika ugereranya na Amerika bidandaza muri Afrika
tuze kuri Chris Chris ikibazo icyumviro Chris urakumva
Hello
Wi urakumva
Eh ndabumva
Eh irindi zina huri
Ani Kasteve
uhamagara bihe
Ni mu Burundi
Ufise kibazo icyumviro ushikiriza
Nagiye ndabaze Hagati y'ibyo bihugu bibiri nike kuri Krasema ya y'ubutunzi nike kiri imbere y'ikindi
Urakoze Deka mutumira mwishure mwishure
Zitatuzo ego mu by'ubutunzi Amerika iracyari ya mbere ariko naho ari ya mbere ihiganwa litezwa kubandanya naho igihugu kiba kiri imbere gitezwa kuguma gihiganwa kuguma kugira kigume gitera imbere naho coba ari cya mbere nk'uko nabivuze ibihugu byose byo ku isi byose biri mu ihiganwa si ibihugu bibiri gusa ibi ni kubera aribyo bifise ubutunzi ari bibiri bya mbere ariko ibihugu byose biri mu ihiganwa ariko ku kibazo cawe Amerika n'ubu iracyari ya mbere ariko iteza kuguma ihiganwa
dufise Diodone ku murongo Diodone uri he
ni mu Rwanda
ufise ikibazo icyumviro ushikirize
nago nakunze kubakurikirana kuri FM mu Rwanda nago turi kubumva
yego twako turavuga ku byerekeye intambara y'ubudandaji hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa ingaruka bishobora kugira ku butunzi ku isi na cyane cyane ku karere ka Afurika
yego
sinzi ko ari ikibazo cyangwa icyumviro washaka gushikiriza
yeye kukwea kwenye kwa wana natakukulikiranye chane no mfa Amerika na angaru kanyishi na angaru kaniza aje
murakoze
murakoze chane
tubandanye kuri kiganiro rero tugaruke ku byerekeye akarere ka Afrika k'abanyafrika bo babibaza ati ubwo ni urugamba hagati y'ibyo bihugu by'ibihangange bibiri twe ntacyo bitubwiye twe turi ngaho wo babwira iki hari ingaruka bishobora kubagira ko
ego cyane rwose kubera nk'uko nabivuze ibi bihugu rero bitanguye kuganira no guhiganwa ihiganwa ribera mu mihingo yose yo ku isi nko muri Afrika nk'ubu ufashe nk'ubu karaba nko mu biharuro mu bihugu bitanu bya mbere aho ibihugu byo muri Afrika ya Sahara y'Epfo Sahara na Afrika aho bakura ibintu uravye nk'ibiharuro byatanzwe na World Bank i Bank Mondial mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi birerekana yuko Ubushinwa buza ubwa mbere mu kudandaza ibintu byinshi muri Afrika bingana miliyaridi mirongo itatu n'indwi ni miliyoni amajana atatu na mirongo umunani n'indwi ugereranya na Amerika Amerika iza ubwa gatanu kubyidandaza muri Afurika ikorekana yuko ari imiliyaridi cumi n'umwe ni miliyoni amajana indwi na mirongo ine na kabiri urabona ni nk'icya gatatu tuco Ubushinwa budandaza muri Afurika urumva icyo kintu rero ni ikintu gikomeye kuko uravye nk'ubu ihiganwa rero ribera mu bihugu byose nk'ubu hari imigambi myinshi iriko irakogwa yaminakogwa yukongereza ubucuti no kongereza urudandazwa rwinshi hagati ya Amerika hamwe n'ibindi bihugu na cyane cyane n'ibihugu byo muri Afrika. Urumva rero ibyo ni ibintu byiza kuko bishobora no kugurura imihora ibihugu byinshi byo muri Afrika bigashobora no gushora ibintu ngaha muri Amerika n'ahandi.
Reka tugaruke ku mirongo ya telefone. Rona ari ku murongo, uratwumva Rona?
Ndabumva. Mwiriwe.
Mwiriwe, uhamagaye urihe?
Ni mu karere ka Kirehe mu murenge wa Kigarama.
Aho ni mu Rwanda?
Ni mu ntara y'Iburasirazuba ariko umwe mu Barundi bari mu nkambi y'amahanga.
Ikibazo, icyumviro?
Ni ikibazo yenda nshaka kubaza.
Yego.
Ibihugu byo hanze ni kubera iki bikunda gukora ibintu by'imirwano biterwa n'iki biva kuki? Hano muri Afurika ni kwetu twakwitirije ariko muri ibihugu byo hanze hakaba hari ibintu byakunda kubintu by'intambara biterwa n'iki? Ni ikibazo nshaka kubaza.
Mushaka kuvuga intambara, twe turi kuvuga ku ntambara y'ubudandaji, mushaka nivyo mushaka kuvuga ko?
Zenyine bihaye ubudandaji ni kwereke aho ngaho muri ibihugu bya Amerika n'Ubwongereza bikunda kuba birebire bigasakuza.
Reka bishure, mu mwishure?
Ego, nk'uko nabivuze, igituma ibihugu bihiganwa mu bintu by'ubutunzi ni kubera urumva ibihugu biterezwa kugerageza bikaronderera ubutunzi igihugu, ni ukuvuga yuko ukungene ibihugu bigira ni ukugerageza kugurura imihora abadandaji ushaka kudandaza akadandaza. Kubera iyo hari ubudandaji bwinshi butuma haboneka n'akazi kenshi k'abanyagihugu n'abantu bariko barakora, iyo igihugu kiriho kiratera imbere akazi kaza ari kenshi, amafaranga yinjira menshi mu gihugu n'imishahara y'abasanzwe bakora iraduga, ivyo rero abanyagihugu barabishima, abenegihugu barabishima, urumva iterambere iterambere ry'igihugu ni iterambere rishikira umuntu wese ahari hose, kandi nta gihugu na kimwe, nta munyagihugu n'umwe ku isi adakunda iterambere iyo aribonye rimera neza. Nicyo gituma ibihugu byose bigerageza uko bishoboye bakagerageza guteza imbere ibihugu cyane cyane mu nzira y'ubutunzi, kubera y'ubutunzi bubonetse abanyagihugu baratera imbere, icyo kintu nicyo kintu babona ko ari ngombwa bateza kuguma bagira. Urumva ibihugu byose biri mu ihiganwa.
Frederic ari ku murongo wa telefone. Frederic, irindi zina uri?
Nitwa Ntirampeba.
Uri he?
Ni Bugendana
mu Burundi.
Egome,
ufite ikibazo cyangwa icyumviro ushikiriza?
Ni ikibazo nabaza ni umutumireti kubona Ubushinwa bwahisemwo guca bwiyambaza Uburusiya kugira ngo babafashe kugira kuba umugambi wa Sengje, ntabwo yoba ari intambara na ya politike yabigomba isubire twoko cyangwa ya gatatu ko Amerika n'Uburusiya bisanzwe bitavuga cyo kimwe cyo kimwe. Uburusiya nabwo ni kane dafitaniye umubano mwiza n'Uburayi, nkavuga nti kumbona no mu bihugu byacu rero ko Uburusiya umenga nibwo buri ko buramera nk'ubwegereza cyo kimwe n'Ubushinwa ariko bushora ibintu byinshi mwa kano karere kacu. Hama Amerika nayo ikaba yarabujije ko kugoro isubira gutanga amakuru kuri Huawei, ubwo tutasubira kuronka ibyo twahora tukemera kuri kugoro tutasubira kubironka abeke niyo nuva sisteme Huawei izoba yatuzaniye.
Murakoze cyane. Mu mwishure Lionel.
Ego, ivyo wavuze nivyo. Ihiganwa riraba muri mu masoko yose no muri Afrika. Ego, hari Afrika navuze nk'uko Ubushinwa ko budandaza ibintu byinshi muri Afrika, ariko ikindi naco ubuze gikomeye nuko hari urumva politike na n'ubudandaji kenshi birajana. Urumva ibihugu ubirazwe ibihugu biza biragira imyumvikano, biza birahura kugira barabe ukungene bashobora gukorana, aho bazoshigikirana cyane cyane muri zinzira z'ubutunzi iyo hariko haraba mahiganwa y'ubutunzi urumva ibihugu birahiganwa ariko cyane cyane biza birarondera nabo bafasha ibihugu bunga ubucuti hanyuma akazagerageza kuza barashigikiranira baraba ku mategeko bariko barashira imbere mwavuze rero n'ibyo bya technology technology nayo nayo ni kintu gikomeye cyane naco ne bazanye ubu bariko baragerageza kuganira naco kugira barabe muri iyo nzira ya technology ukungene technology iriko irakoreshwa barabe ukungene inyungu zozanira igihugu n'icyo kintu cama gikomeye urumva ibihugu gushika ubu biriko biraganira nkuko bivuze
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga kungaruka intambara y'ubudandaje hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa bashobora kugira mu makungu na cyane cyane turiko dushimikira ngo ku karere ka Afrika tugaruke rero ku karere ka Afrika ariko muravuga ko Ubushinwa budandarize bushobora ibidandazwa byinshi mu karere ka Afrika ko buza ubwa mbere mu gukorana n'akarere ka Afrika mu bijyanye n'ubudandaje bavuga ko kubera iyo ntambara hagati y'ibyo bihugu bibiri ibihugu byo muri Afrika bisanzwe bishorera nko mu Bushinwa ibintu tuvuge nk'ibitoro ibintu bijyanye n'ubutare ko bishobora kugira ibibazo bakibaza kumbure ko Ubushinwa kubera iyo ntambara bushobora kutarondera kutagira umuvuduko bwari busanganywe kurondera ubwo butare n'ibyo bitoro biba muri Afrika bakavuga nk'ibihugu bisanzwe bikomeye mu gushorera hanze nk'ibidandazwa bivuye mu burimyi muri Afrika byo bishobora kuhatorera akoyoko mwo bisigura
ego icyo ni kibazo ciza cyane kubera ubu hariho ibihugu byinshi ego bishorera ubutare bitoro ku Bushinwa raje nk'ibihugu nka za Angola buza mu bihugu bya mbere mu kudandaza ibitoro hamwe n'ubutare ibyo nabyo bigafasha amahinguriro yo mu Bushinwa ibyo ni ibintu bakenera mu mahinguriro bariko barakora ariko rero nk'ubu nk'aya makuri yashizweho n'ayandi yoba ari mu nzira canke ukwera ubu bacari mu biganiro nk'aho vyerekana yuko ikibazo nuko abadandaji benshi badandaza bakora ibintu mu Bushinwa benshi kubera babonye amakori bari baratanguye guhindura iyo bakura ibintu bakagenda kubikura nko mu bihugu nka za Vietnam canke ibindi bihugu byo muri Aziya canke mu bindi bihugu so muri ico gihe rero bariko barahindura ni ukuvuga yuko ibihugu nk'Ubushinwa biragabanya ukungene bakora ibintu ku buryo batokenera kugura ibintu byinshi biza nko muri Afrika ari nk'ivyo vy'ubutare canke vy'ibitoro ugasanga baragabanije ivyo bahora bagura ugereranya kubera aya makuru bariko bara aya makuru kungene yagabanije urudandazwa rwabo ego bivyo birashobora bibandanyije bizoshikira n'ivyo bihugu byahora bidandaza ku Bushinwa birashobora kwashikira
naho nko rize vy'uburimyi baravuga nk'ukubera Ubushinwa bwashize amatagisi ku bidandazwa bivuye mu burimyi va muri Amerika mu kwishura ku matagisi yafashwe na Amerika ku bidandazwa byabwo bavuga nka dufate nka soybeans sinzi ko novita soya
soya
bavuga ko nk'ibihugu byo muri Afrika byo byimbura cyane nka soya ko bishobora kuhakorera akoyoko muri iki gihe Ubushinwa bukagura iyo soya ivuye nko muri Afrika
ego urumva iyo rero niho habaye ntambanye urumva iyo hariko ibihugu biriko biraganira nk'ubu ikori ryahabaye bari badukije cyane cyane ikori ku vyuma na steel hamwe na aluminium ivyuma cyane cyane hamwe n'ibindi bicuruzwa biva mu Bushinwa bari badukije ikori gatoyi ariko n'abashinwa rero bahita baduza ikori kuri ivyo byimbugwa biva muri Amerika bija mu Bushinwa ari nk'ibyo byo masoya ibikunguri n'ibindi bitegwa bijayo urumva nk'abarimyi n'aborozi bo ngaha muri Amerika ibyo rero byarashikiriye ubutunzi bwabo ubwo baranahahombeye bariko barahombera byashimishije cyane kuko ntibari biteze ko boca bashikirwa nico gituma rero iyo muri rusange igihugu kidugije amakori ari abunguka mu muri ico gihugu hariho nabahomba muri ico gihe rero abahombe naba abarimi bindo abarimba isoya ico rero kiregurura umuhora nk'abarimyi b'isoya bo muri Afrika canke ubundi izindi ndimo ziva muri Afrika barashobora nabone muri ico gihe gucuruza ivyo bintu babijana mu Bushinwa n'ahandi.
Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone. Elvis aratwakwiye. Elvis uratwumva? Elvis?
Muraho kujya Amerika.
Yego, wakurikiranye ikiganiro turiko tuvuga ku ntambara y'ubudandaje hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa n'ingaruka bishobora kugira cyane cyane kuri Afrika.
Yego, nagikurikiranye.
Ufite ikibazo ubaza cyangwa icyumvira ushikiriza?
Ni icyumvira ushikiriza.
Yego.
Je mu busanzwe iyo ntambara iri hagati iyo ntambara y'ubudandaje iri hagati y'Ubushinwa na Amerika mu busanzwe. Icyo mbona kuri Afrika hakurumbura kumenga katwege. Ntangaruka mbi ahubwo bituzanira ubusanzwe ahubwo cyoba nk'icigwa natwe baduhaye ingufu tugakura amaboko mu mbuzi natwe tugakora ku mbuzi kugira ngo ibyo abashinwa dufate nko mu burimyi cyangwa no mu bindi mu by'ubutaka cyangwa n'iki ibyo babahora bahana umusa kuko natwe turabifite muri Afurika musanzwe turabifise dufise yimbuka turarima dufise ingufu mana yuko amareta muri Afurika yosha dufasha agatanga ingufu kwa nyagihugu akarondora n'ibitaka kugira ngo ahe abanyagihugu nabo bakore ko musa ibyo abashinwa bahora bagenda kurondora ko muri Amerika nk'ibyo by'ibirimwa nk'izo soya n'ibindi n'ibigori ko musa twe hafi tubirime aba bashinwa aho bakagenda kurondora muri Amerika ku musa natwe badoshe baza kugira ino mu Burundi n'abanyamerika nyine uko nyene ariho nabo nyene ibyo bahora bakora mu Bushinwa twebwe ntabwo ari bazuko vraiment Afrika imana yaduheza igihe dufise byose nabo nyine ibyo bahora bagenda gukora mu Bushinwa baze kwirondera hafi ino muri Afurika kuko turabifise amatwi turayafise ashotoboze kamembe bisaba mbere yuko twihebwe ahubwo byoduha ingufu byoduha ingufu kandi bikaduha n'ubukire busubira ngo natwe tumye ku buntu dushobora gukora kugira ngo natwe aho iyo ntambara iri hagati yabo kuko bo nisanzwe ko basubira inyuma mugabo natwe biduhe ingufu zo kugira ngo dushobore kuronka ukuntu dushobora kwingana dutere imbere natwe.
Murakoze.
Yego, murakoze namwe.
Theogene uratwumva? Teuzen? Uratwumva Teuzen? Halo? Halo Teuzen?
Halo?
Uratwumva? Mwengu murongo wa, unu meze neza, uratwumva neza?
Ndi kumwumva none.
Yego, muhamagaye muri he?
Halo? Ndi mu Rwanda.
Ufite ikibazo icyumviro?
Yego.
Ni cyumviro?
Ah,
ni tukumva neza Teogene. Yamo tubabarire umurongo wa Teogene ntumeze neza dufite Eliezer uratumva?
Ndagumva neza.
Uhamagaye uri he?
Njye mbamagaye ndi mu Rwanda.
Yego.
Mu majyaruguru y'u Rwanda.
Wewe ufite ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyumviro ushikiriza?
Uwo mutumire rero ntabwo nyakira amajwi yanjye yagize ikibazo ntabwo narindi hafi ya ariko ndifatiramo hagati nagira ngo muntubaze neza icyo muri kuganiraho n'umutumire mbone namubaza.
Turiko turavuga ku ntambara y'ubudandaji hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa ingaruka bishobora kugira mu makungu ku isi na cyane cyane ku karere ka Afurika.
Birumvikana biriya ni ibihugu bikomeye ku ruhando rwo kuri ino si dutuye icyo umutumire namubaza ese kuba noneho ubona ari ibihugu byombi twavuga ko bidufitiye akamaro kanini noneho ubu kugeza ubu ngubu nkatwe nka muri Afrika ese ingaruka bishobora kutugeraho ni izihe by'umwihariko se nko ku ruhande rwa Amerika bwo nk'igihugu tuzi ko gikomeye ndetse bishobora gushyira hasi rukaba rwacisha makeya cyangwa se bizagenda gute
reka bishure mu mwishure Lyonne
ego ego urudandazwa nihiganwa hagati y'ibihugu ego birashikira no muri Afrika nkuko ibihugu bihiganwa amasoko menshi urazi nk'ubu ufashe nk'akarorero nko mu Rwanda uharuye tubwe nk'ubucuruzi hagati y'u Rwanda na Amerika n'ibintu byavuye muri Amerika bija mu Rwanda ni ibintu bifise bingana miliyoni 25 uravye ko iharuro bitangwa ngaha na leta muri Amerika hanyuma ibintu navyo biba mu Rwanda biza ino muri Amerika bishika imiliyoni 42 urazi nyene iharuro biriko biratangwa na leta yino aho rero urumva ibidandazwa biva mu Rwanda ni byinshi kuruta ibidandazwa biva ino muri Amerika bijayo urumva nko muri icyo gihe ni nk'uko watanze icyumviro imbere yanyu yavuze yuko ibihugu muri iki gihe ibihugu byose birahiganwa hanyuma nabyo nibikaguma bicuruza bidandaza bigerageza kudandaza byinshi aha rero urazi rero haro nk'ibintu byinshi biva mu Rwanda no mu Burundi eka no mu bindi bihugu urumva muri icyo gihe rero igikuru ni ukugerageza kongereza ubwo rudandazwa naho ibyo bihugu bibiri bya mbere biriko birahiganwa icyo ntikibuza ku bindi bihugu bikuma byegera ibyo bihugu bigerageze kudandaza nabyo bigerageze guhimiriza abadandaje byo muri ibyo bihugu kuza kudandaza cyangwa kugurura amahinguriro muri Afrika kugira babandanye nabone bacuruza byinshi
yego hari nababona ko kubera iyo ntambara ubu Ubushinwa na Amerika cyane cyane Amerika yasani yasokoye mu kuva ku ntwaro ihari muri iki gihe no gushimikira kuri Afrika cyane cyane kubijanye no gucuruzi n'imitahe inyungu nyinshi bazibona kubijanye n'umutekano ariko harababona kubera iyo ntambara no kubona ko Ubushinwa ubu bukorera cyane muri Afrika cyane cyane mu kugura ibintu bijanye twako turavuga n'ubutare n'ibitoro hamwe no gushira imitahe mu bijanye n'inyubako n'ibyo no kwita infrastructure mu gihe Amerika yari sanswe ziko ishimikira cyane cyane ku gisata cy'abikorera ku giti cyabo n'ibijanye n'imitahe muri Afrika iyo ntambara hagati yabo nuko guhiganwa bagarutse gushimikira cyane cyane ku karere ka Afrika niki Afrika yokora kugira ihakure inyungu
ego cyane cyane nibyo isoko ryo muri Afrika ni rinini Afrika urabona ni hanini rwose hagizwe n'ibihugu 50 birenga ni hanini rwose hari abantu benshi hari amafaranga menshi hari ibintu byinshi urumva ikintu rero gikomeye nuko ibihugu byabo Bushinwa cyangwa Amerika aho hari isoko rinini cyane nicyo bituma kongereza ubucuti ari ikintu gikomeye kubohera muri hariho n'abantu abakozi benshi tuvuge nk'ubu nk'amahinguriro menshi ngaha muri Afrika atanguye ngaha muri Amerika atanguye kuza ariyumvira kongereza kuzana amahinguriro ngaho muri Afrika urumva ariko urumva ibihugu byo muri Afrika nabyo niteza gutanguranwa guhiganwa kugira bizane ayo mahinguriro muri ibyo bihugu kugira bashobore gukorana bazane ibintu babikorere aho muri Afrika washaka banabidandaze mu bihugu hagati yo muri Afrika canke no mu bindi bihugu ku isi ikintu kimeze neza cyakozwe nuko hariho i Continental Free Trade Agreement hariho ibihugu byo muri Afrika byo muri African Union biriko biyumvira kumwe n'ibyo gerageza kugabanira kugabanya amatagisi hagati yavyo kandi n'ukongereza kumwe ibihugu bihanahana ibidandajwe ibidandaza hagati yavyo nk'u Burundi n'u Rwanda Burundi na Tanzania ibihugu bidandaze hagati yavyo tangorane urumva nk'ico kintu ni ikintu gikomeye ubu gitanguye kuja mu ngiro ico kizokugura imihora ku buryo n'amahinguriro rero yo hanze cyane cyane nk'ayo muri Amerika na washaka no mu Bushinwa no mu bindi bihugu ashobora kuza agakorera ibintu muri Afrika washaka akabidandaza muri Afrika cyangwa akabidandaza no mu bindi bihugu ariko urumva nk'ico ni ikintu gikomeye niho nico gituma rero ubu iganwa ahubwo rigiye gukomera ariko nibihugu bikwiye kwakerebukira bikagerageza bikegera abagwiza tunga bakaza kugira kuzana akazi bakazana amahinguriro muri ibyo bihugu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Abel watwumva
umva mwiriwe
wiriwe uhamagaye Hamagari he?
Halo?
Halo?
Dar es Salaam.
Yego ufise kibazo ubaza umutumire cyangwa icyumviro ushikirize.
Jewe saka ku niho gushikiriza kuko byinshi ndabizi nama ndabikurikirana.
Yego.
Ejo nabonye ariko barabiyaga cyane burya nabonye nagiye umunye muciye mu bigaruka ko ariko baravuga ngo Amerika ngo ikiritabaza ngo Afrika ukuntu yogerageza kuronka ubutare kubera ubushinwa bwabahagurukiye kubera amasoko babapaniye.
Yego
amahurumba kanibaza ukuntu ubushinwa bufasha nk'u Burundi wacu bavuga ko ubushinwa bukuru ubutare bwinshi mu Burundi kuko Burundi bufite bugira 10 ku isi mu by'ubutare bukenerwa muri Amerika.
Yego reka abishure Lionel nibaza kwivyo ni bimwe bitana buri letera nivyo nibaza ariko aravuga ubwo butare.
Okay
yego
yego ico kintu urumva ibihugu ibigo birakenera ubwo butare ibihugu birakenera butare ariko mu bintu by'ubudandazwa nk'uburavye nk'ibintu biva mu Burundi nk'uburaje urudandazwa hagati ya Amerika n'u Burundi ibintu byinshi biva mu Burundi harimo n'ubutare bushika ko byababa miliyoni ndwi z'amadolari hariho n'agahawa icyayi n'ibindi byinshi biva mu Burundi bizi no muri Amerika eka hariho n'ibiva ngaha muri Amerika bigurishwa mu Burundi na byone urumva muri ico gihe ego urudandazwa nago ne urudandazwa rukomeye rurahasanzwe hagati ya Amerika n'u Burundi kandi turifuze yuko bushobora no kongerekana washaka n'abanyamerika bakaza bakaza mu Burundi bakongereza bazana amahinguriro canke arabaza batembera ivyo ucasanga ari vyiza kuko iyo igihugu kiriko kirazana amahinguriro canke abaza guhatembera ucasanga ari ibintu bizana akazi bizana amafaranga menshi mu gihugu igihugu cyatemberere n'abanyagihugu batera imbere cyane rwose.
Yego vyerekeye izo terra mu bisigura neza ku batavyumva bihingurwa mwiki ni kuki ari ibintu birondegwa cyane.
Ego ama terre rare nuko rare earth metals bayakoresha ibintu byinshi mu mahinguriro tuvuge nk'ubu nkamwe muri ayo masi ataboneka cyane rwose ku isi ubwo butaka hari nk'ibintu babikoresha cyane nk'izi za telefone ngendanwa hariho utwuma tw'indani bakoresha iryovu bakoresha hariho nk'aya ma tekinoloji ibyuma dukoresha ari ama computer ama ordinateur ayo yose imiduga ubu nayo n'imiduga bakoresha ikoresha umuyaga nkuba imiduga ya electric nayo ne irakoresha ayo matera cyancana mu mabateri bakoresha mu bintu by'ama byo mito urumva kubera abagura izi telefone canke ama computer canke biduka ubu bahaye biyongera no kuvuga yuko nayo ibyo bintu bakoresha bariko barakora ivyo bintu navyo ne birakenewe biriko biragugwa cyane kandi ibintu bikenewe igiciro cyavyo kiraduga urumva ico rero ni kintu ciza nko ku Burundi
yego ubwo butaka budasanzwe buvamwo ubwo butare nyine bukoreshwa mu ivyo bariko ravuga ama battery y'imodoka zigendeshwa n'umu yagankuba no ku matelefone ngendanwa hamwe no ku vyuma nyabwonko avuga ku Bushinwa ari bwo bufise igitigiri kinini cy'ubwo butare kikaba kubera iyo ntambara na Amerika kigomba kubukoresha mu kwihora Amerika kuri ayo matagisi ku bidandazwa bivuye mu Bushinwa biza muri Amerika babona rero ko Amerika izotera ironderera ubwo butaka cyane cyane mu karere ka Afrika ni kintu ibihugu byo muri Afrika byotegereza gushiramwo ingufu
ego urumva ico kintu ni kintu bariko baravuga ko gishobora kuba ariko ntibari bwa bishire mu ndiro ariko muri ico gihe naho urumva naho ne muri ki aha muri iki kibazo cy'agati ya Amerika n'Ubushinwa bariko bararaba bagira buhoro kuko amatungo yabo ari hamwe urumva igihugu kimwe gitembagaye cyane cyo hitana ikindi urumva bagira buhoro baza baragerageza buhoro kugira ni batume ubutunzi bwa kimwe ubuhungabana cyane gose kuko byo hitana n'ikindi urumva ariko muri ico gihe baza baragira buhoro nico gituma na Amerika yahora ikura byinshi mu Bushinwa banabone bacatanguraba ahandi bashobora kubikura
nivyo uri kuravuga ubwo n'ubutunzi hagati y'ibyo bihugu bibiri bufatanganye kimwe kigiye hasi n'ikindi gicakije hasi kizama tugaruka ku mirongo ya telefone Louis araduhamagaye Louis uratwumva Louis uratwumva uvugira kure cyane ntitwumva
ndawumva
ubu turakumva uhamagaye urihe
mukirunda mu Burundi
ufise ikibazo ubaze umutumire icyumviro shikiriza
icyumviro shikiriza nuko ntate ya ira cyo tutekiyumva mu Burundi
ego icyo ni kibazo ku zego zibijejwe zitegereza kwicarira twe nta kinini hano nk'abanyamakuru dushobora kubigira reka tubandanye icyumviro cyawe turagifashe nka nkama
yego ni guhera hirya yeca
ntimushobora kutwumva no ku mirongo migufi
oya ntitwumva
no ku mirongo migufi ntitwumvikana murakoze
oya ntitwumvikana
yego turabashimiye icyumviro turagifashe nka nkama turagishikiriza inzego zibijejwe Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda aho turiko tuvuga ku ntambara y'ubudandaje hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa ingaruka bishobora kugira ku butunzi ku isi n'ingaruka bishobora kugira ku karere ka Afrika cyane cyane harababona kugira ko Afrika ikuriye inyungu kuri iyo ntambara hagati y'ibyo bihugu by'ibihangange bategereza ku gutunganya neza inzego zijanye n'ubutunzi kuruta ku bintu bitunganije muri iki gihe n'abandi bafite impungenge ko kubera iyo ntambara nk'Ubushinwa busanzwe bushorera ibintu byinshi muri Afrika bushobora kongereza bukarungika ibidandazwa byinshi bizimbutse muri Afrika mu byo kwica amahinguriro muri Afrika afite ibidandazwa nk'ivyo mubibona gute
ego ico nacho ni atenaze birashoboka kwera urumva iyo isoko urumva abantu bari ko baradandaza isoko badashobora kubizana ngaha muri Amerika cyane bigoranye gato yibashobora kurondera ayo isoko ry'ibidandazwa bija hanyuma bakahita bashora byinshi bakongereza ibyo bashora muri Afrika ikano mu yandi masoko muza makungu muri ico gihe rero nkuko mwarimu yipuze ego iyo igihugu kikura ibintu byinshi hanze kenshi hari gihe iyo ibiva hanze bigukwa amahera make uraba kubikorwa hagati mu gihugu utusanga amahinguriro hagati mu gihugu adashobora kunguka washaka kanugara kera hariho amahinguriro nkungu yakora nk'impunzu mu bihugu byinshi muri Afrika ayo mahinguriro kenshi barakora impunzu bakazidandaza mu masoko nyine muri Afrika ariko kubera hariho impunzu nyinshi zaza ziva hanze ziza ku mahera make kuruta izo bahora bakora ayo mahinguriro menshi yarugaye ashaka urumva n'ubuzi bwinshi bwarahatakariye urumva muri ico gihe naho ne iyo ibihugu biriko biragura ibintu hanze y'igihugu bateza nabo no guza bariyumvira ibintu bashobora gukora hanyuma bakaza bararaba nicyo gituma ibihugu biza biraganira cyane cyane biriko birunga ubucuti bikaza biraganira bikaraba niki kidukura mu gihugu cyanyu niki kitubadandaza ko bakaraba bariko barahombera cyangwa bariko barahungukira
murakoze radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
kubatse abari ko badukirikirana namwe mu bamucugura muri radio ko muri ko mwumviriza ikiganiro muri sanga kuri radio Ijwi rya Amerika tuko tuvuga ku ntambara y'ubudandaje hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa ingaruka bicara kugira ku butunzi ku isi na cyane cyane ingaruka bicara kugira ku karere ka Afrika turi kumwe n'umutumire wacu Lionel Remesha yanonosoye ibyerekeye ubudandaje mu makungu kaba yigisha kuri kaminuza ya Alliance University mu gisagara cya San Diego muri leta ya California ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tugaruke ku mirongo ya telefone tubandanirize ko dufite Théogène uratwumva
ndabumva neza
irindi zina huri
Théogène
uhamagaye urihe
Dar es Salaam muri Tanzania
ufite ikibazo ikimvira
icyo nashaka kuvuga kuri ntambara ya Amerika n'Ubushinwa mu byerekeye ubucuruzi ku karere ka Afurika ntekereza ko bwari uburyo bwiza bwo ibihugu byo muri Afurika byari bibonye bwo kutwarayo ibikomoka mu bihugu byabo abari zahabu batwarayo cyangwa se ari ibikomoka ku bihingwa ariko inyungu akenshi ntekereza kugendera no kubigaragara abakuru b'ibihugu ngira ngo babonye nka babifashe nk'aho ari uko arokaje yo kubona yo kubona inshuti zikomeye zizabafasha mu buryo bw'intambara intambara z'imirwano gusanga abakuru b'ibihugu donc batareba cyane ku nyungu ku nyungu rusange baba bakoresha buriya buryo mu buryo bw'inyungu zabo ku giti cyabo nkabambona nta kintu ni Afrika izakuramo izagirira akamaro jewe
murakoze ku cyumviro cyanyu mushikirize Claude nawe nyine ari ku murongo wa telefone Claude ahuri
ndi Tanzania
ufite ikibazo icyumviro
nanjye se cyo nashaka kuvuga ku bijyanye niyo ntambara iri hagati ya Amerika n'Ubushinwa bijyanye n'ubudandaje ku kontinenti ya Afurika
yego
ni ukuvuga ubundi bwo jyewe icyo navuga ni uko mu gihe ibihugu byitura nk'ibyo biri kubirwanira isoko muri kano karere kacu ka Afurika ko itegerejwe kunguka kuko bo abavuye hariya baje kugondera isoko ngaha muri Afurika abarongozi b'ibihugu byacu botegereje kurondera ukuntu natwe muri bino bintu byacu biri hano dusanga turi matwa dusanga dutangira kugurisha hirya twoshobye kwa twabironkere isoko abantu ko nayo baje barafite ibintu bashima muri Afrika rero nako tukaca tuteza kuca tworonse profi yo kudandaza ibyacu ku gaciro keza kandi ikateza kuba yoba inyungu kuri igihugu coba gishyizwemo nabo abantu ariko ubundi bwo gucumbona byashahirwa yuko abarongozi bacu bateza ko nabo bagiramo uruhare cyane kandi bagashaka inyungu ku bantu bose nuko
murakoze turakushimiye ku cyumviro cawe Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC umutumire nariko ndavuga kugira ngo Afrika yakure inyungu ko ibihugu byo muri Afrika bikwiye gutunganya neza inzego zabyo zijanye n'ubutunzi mubona ari ikintu bategezwa gushimikira ko ubu kugira ngo bashobore gukura inyungu mu mitahe kubushinwa dusanzwe twavuze ko bushira mu byerekeye inyubako hamwe no kugura ibidandazwa bidahinguye bivuye muri Afrika nk'ibitoro n'ubutare Amerika nayo kenshi ukwikorera muri Afrika ishira inyungu zayo kubizanye n'imitahe no gukorana na n'igisata cy'abikorera ku giti cyabo niki he Afrika yokora kugira ngo itunganye neza inzo nzego z'ubutunzi kugira ihabonere inyungu
ego Afrika irashobora hari ibintu byinshi ishobora kugira ibihugu byinshi byo muri Afrika ariho uravye hariho n'ibihugu n'ubu byamaze gufata iyo nzira nk'ubu hariho kitwa Trade and Investment Framework Agreement TIFA ivuga ni yerekana n'inzira yugurura imihora hagati y'ibihugu na Amerika nk'ubu hariho iyo bagize Trade and Investment Framework Agreement ibihugu agreement hagati ya Amerika hamwe na East Africa wana muri East Africa hariho Burundi, u Rwanda, Tanzania, Kenya na Uganda urumva nko muri ico gihe muri ibyo biganiro baravye ukungene bashobora nko kugerageza bakaraba nkaho hakorekwa urudandazwa bashobore kuba ari bishobora kugura bashobora gukoresha urudandazwa nk'abadandaji bashobore kwishyira bakizana kandi bagerageze nko kugabanya ibiturire mu murako karere ariko urumva ibiturire ku isi henshi muri ayo mategeko urumva barasaba ari ibintu basaba ibihugu bitezwa gukurikiza kugira bishobore korohereza nkaboza kugurura nk'amahinguriro cyangwa kuzana imitahe yabo ngaho muri Afrika urumva rero icyo kintu ni ikintu cyiza cyane ku bihugu byo muri Afrika urumva nk'ubu nk'uko hariho abatanze iziyumviro birugurura imihora y'ibihugu byo muri Afrika nabyo ni kudandaza kugerageza kudandaza ibintu byinshi bakabidandaza ngaho muri Amerika cyangwa bakagerageza guhimiriza imitahe yo muri Amerika kuza ngaho muri Afrika nayo
yego Leonard nawe nyine ari ku murongo wa telefone Leonard ufite ikibazo icyumviro nyarutse
jewe mfite icyumviro
yego
nk'uko umutumire ahejeje kuvuga bimwe muri byo burya ikibazo gihanze Afrika jewe mbona bwanje ni giturire kuko muri Afrika hari giturire kirenze ibyo rero bishobora gutuma ibihugu bidashobora gutera imbere ushobora gusanga hateye imbere nk'abantu cumi cyangwa mirongo ingahe mu gihugu abandi nabo bakarushiriza kuba bakene cyane rero ibyo bintu naho biri uko urumva haracyakenewe ko igiturire kimanza kuva muri Afrika iyo rero igiturire nticyavaho ibyo bintu birashoboka kandi hagaca haba n'urunani rukomeye nk'ubu abarongoye Afrika yunze ubumwe bategetswe guca bakora inama kugira ngo nabo bige ingene bashobora guca bakora koyo kwekumbure n'umunyagihugu muto yawo hasi azoshobore gushikirwa uko niko je nabibona
murakoze cyane turashimiye ku cyumviro cyanyu mushikirize dufite kandi Idrissa uratwumva
urumva neza njyane Kigali
yego ufite icyumviro cyangwa ikibazo bazo umutumire
icyumviro nabazaga umutumirwa ko tubona ina irantambara iri hagati ya Amerika n'Ubushinwa muri business mbona izagira ingaruka ku bantu benshi muri Afurika cyane ndetse ku bantu benshi cyane ku isi bamwe na bamwe kubera business zahinduka. Ahubwo ndashaka kumubaza ngo Afurika ifite izihe ngamba kuri biriya bicuruzwa biva muri Amerika no mu Bushinwa. Ahubwo nabasaba ngo Afurika, umuryango wa Afurika, ko ate wakoresha imbaraga kugira ngo abanyafurika bose babashe gukora, kugira ngo biteze imbere, kugira ngo zirangaruka n'izagire kuri Afurika.
Urakoze
mumbarize ingamba afite muri Afurika nyine.
Arabumva, reka bishure mumwishure.
Ikibazo yabajije ni uko muri icyo gihe ngaho muri Afurika hari ibintu byinshi bishobora gukorwa, hari ibintu byinshi bishobora gukorwa cyane cyane ubiravye n'ibihugu washaka bagomba bagerageza kongereza nabone urudandajwi, ariko igikuru ni uko n'abanyagihugu bokumva ko nabone abanyagihugu nibo bagize igihugu. Ni ukuvuga yuko aho umunyagihugu wese ari washaka ari nk'umuntu adandaza, acuruza, wiga, uri karakora ibintu byose, umuntu ni ukubikorana ishaka n'umwete mwinshi, hanyuma n'abadandaza bakaguma bagerageza kumenya aho igihugu cyabo kiri n'icyo igihugu cyabo kiriho kiragerageza mu guteza imbere igihugu cyangwa abanyagihugu aho bari hose, hanyuma nabone bagashobora no gushikira abo batoye abategetsi bakaza barabashikiriza bakababaza ibibazo ku buryo ibibazo by'iterambere, kuko ibi byihiganwa ihiganwa naho riba hagati y'ibihugu cyane cyane ihiganwa riba hagati y'abanyagihugu. Abanyagihugu nibo hatangura ihiganwa ry'abanyagihugu, abadandaji, abakora, hanyuma n'igihugu kikaza kikugurura imihora abo bose kugira bashobore guhiganwa ku isoko mpuzamakungu. Urumva icyo kintu rero gisaba umwete wa bose mu bintu byinshi, icya mbere na mbere bisaba amahoro, bisaba nk'ibyo bavuze kugerageza kugerageza guha uburenganzira abantu bose no kugerageza umuntu wese afise umwete afise ishaka kumufasha agatera imbere, afise icyumviro cy'iterambere agashigikirwa. Icyo kintu gikomeye cyo kugura imihora bose.
Yego, muri make durasigaje nk'umunota. Ni ukuvuga rero nka akarere ka Afurika biciye nko mu muryango w'ubumwe bwa Afurika, nk'uko hari umwe yabivuze, bafashe iya mbere bashobora kuhakurira inyungu nyinshi kuri iryo higanwa hagati ya Amerika n'Ubushinwa. Muri make,
ego cyane rwose, nicyo kintu gikomeye nka African Union bakwiye kuvyiga cyane iyo nzira y'ubutunzi, kuko Afurika ni hanini, igizwe n'ibihugu binini kandi byinshi, hari ubutunzi bwinshi, kandi icyo kintu ni ikintu bariko baraciga muri Continental Free Trade Agreement, ariko ni ikintu gikwiye kwigwa cyane kigashyirwa mu ngiro, ibihugu byinshi bikagerageza iyo Free Trade Agreement ikamera neza ikaja mu ngiro, hanyuma abantu bakadandaza hakaba iterambere rikomeye.
Muri make cyane tuse nk'iminsegonda 30, iyo ntambara mubona izotahira he hagati y'ibyo bihugu by'ibihangange bibiri?
Urumva ubu harashari ibiganiro, turarindiriye nko mu mahera y'uku kwezi hazoba inama ya G20. Urumva muri ico gihe tuzoraba ibivamwo, ariko turibaza yuko bizogenda neza, ariko ibihugu biracariko biraganira bigerageza kugabanya iyo trade deficit hagati ya Amerika.
Murakoze cyane ya mutumire wacu Lionel Mesha, nonoso ivyereke budandaje mu makungu, akaba yigisha kuri kaminuza ya Alliance University mu gisagara cya San Diego aho ni muri leta ya California, ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Twariko tuvuga ku ntambara y'ubudandaji hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubushinwa, ingaruka bishobora kugira mu makungu na cyane cyane ku karere ka Afurika. Dushimiye mwemwe mwese bagize uruhara muri iki kiganiro, abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza ibyiyumviro hamwe mukunda radio Ijwi rya Amerika. Tubifurije ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.